Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane nahazwe ndongwe ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Imyaka ibiri irarumanye umunsi kuyundi sentare mpuzamakungu mpana vya CPI itanguje amatohoza ku vyaha vy'ubwicanyi niho nyangwa rya gateka kazi na muntu vyo vyarakoze mu Burundi kuva muri 2015.
Karakajyo kukurunani rwacu rusohora itangazo guguhumuriza cyane cyane ababuza ababo imiryango yabo abakuru ibyaha ko umunsi
uyu ni Maître Lambert Nigarura atwara urunani CBCPI Coalition Burundaise pour la Cour Pénale Internationale rukorana na CPI yemeza ko vuba imitahe yabagirizwa ivyo vyaha vyose ndengera butungane n'agateka kazi na muntu mu Burundi izosohoka. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Ako imbere kuja ku idonide y'inkuru nce ku masonga n'izindi ndafitiye ntaheze kubabwira mbanze ndabwiye muri make ko bitarenza amasaha 72 ni kuvuga kwa kane abashinga amateka wo ku mpande zose aha muri Amerika bazogira itora rigamije kwemeza canke guhakana ko amatohoza ku vya Perezida Donald Trump yagirizwa yotangura canke boyihoza bizaba bikoze mu ntumbero yo kwemeza ibiro vya Perezida Maison Blanche kwa ayo matohoza yubahirije amategeko. Perezida wa Amerika Donald Trump hamwe na Republikani bamushigikiye bamye bavuga ko ayo matohoza ariko akogwa mu buryo butekubi n'amategeko kuko ngo yamabera mu mwiherero kandi ataremezwa n'abashinga amateka bose. Abademokrate bariko baratohoza nimba Trump yarahagaritse imfashanyo z'amafaranga agenewe Ukraine mu gusaba Perezida wa Ukraine Zelensky kuyobanza kwemera ku mugaragaro gutohoza kwa Demokrate no kuri Joe Biden n'umuhungu wiwe. Kandi muri Amerika abazimya muriro muri leta ya California bakomeje kurwana n'imiriro mishasha yadutse ejo kwa mbere mu gisagara cha Los Angeles. Umukuru w'ico gisagara Eric Garcetti yashikije ko iyo miriro yadutse mu burengero bwa LA yatanguye mu gaturuturu yavuze ko imaze guhitana amazu ashika 5 hamwe n'amahegitari y'ubutaka amajana 2. Igisagara cha LA kirimo amazu azimvye cyane kikongera kikabamwo abakire batari bake baba abakinyi b'amareresi canke ivyamamare mu mikino itandukanye n'abaririmbyi. Umukinyi rurangiranwa w'umupira w'amaboko basketball LeBron James asanzwe aba muri ico gisagara yavuze ko yahungishijwe hamwe n'umuryango wiwe. Abazimya miriro bariko bararwanya n'indi miriro mu bice bitandukanye vy'iyo leta harimo igice kinini co mu buraruko. Abategetsi ba California bategetse kumusi wa mungu ko iyo leta isigwa mu bihe bidasanzwe. Kumugabane wa Buraya muryango umwe bwa Buraya waremeje kongereza ikiringo c'ubwongereza kuvanamo gushika ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere mu gihe umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Boris Johnson yako arondera amatora yihuta kugira ngo yubahirize ikiringo co kuvana karenge muryango umwe bwa Buraya. Boris Johnson yasavye n'amashinga amateka y'ubwongereza kwemera itunganywe ry'amatora ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 12 yibaza ko ashobora kuronka amajwi akwiye amwemera gutsinda Brexit ariko ntivyakunze. Kuva muryango w'ubugabura ya kubwongereza bimaze kugizayo inshuro zitatu kuva ubwongereza bwemeye kuvamwo muri kamarampaka yabaye mu 2016. Radio ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41. Ku mugoroba turi kuri metero 19 na metero 22 ahandi mutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu ni radio yacu VOA Facebook nayo ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongenda bahe ikazi imyaka 2 iraheze sentare muza makungu mpana vya CPI itanguje amatoza kuvyaha vy'ubwicanyi niho nyango y'agateka kazi na muntu vyazerakoze mu gihugu c'u Burundi kuva mu 2015 urunani rw'amashami yigenga rukorana na CPI ago CPI Coalition Burundaise pour la Cour Pénale Internationale rwatangaje ko rufise amakuru yizewe kwimita yo guhagarika abakekwa igiye gusohoka vuba ubwo runani ruhamagarira abitwaye muri CPI gutangura kwiyegeranya mu mashirahamwe kugira ngo bazoshobore gukurikirana izo manza neza ibindi kwino nkuru turabaza mugenzi wacu ari Kigali mu Rwanda Pierre Claverne iyo nkuru
Hari tariki 25 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2017 aho umushikiriza manza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpana vya CPI yatangaza icese ko abacamanza bamuhaye uruhusha rwo gutanguza amatohoza nyezina ku vyaha bitandukanye vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 Icho gihe hari izo mwaka iyo sentare iri kwirakora ico yita intangamarara mu matohoza examen préliminaire mu gifaransa Madame Fatou Bensouda yavuze ko amatohoza ariko arakogwa yerekeye ubwicanyi bw'inzira karengane iho nyangwa y'agateka kazi na muntu inyuruzwa ry'abantu ugufungira abantu busa ukubangaza kunyagutwabo n'ibindi Bensouda yavuze ko byinshi muri ivyo vyaha vyakozwe n'inzego za leta ndetse agira ko ahamagarira leta gutwara ibirego by'abatavuga rumwe nayo boba barakoze ayandi mabi inyuma y'imyaka 2 ayo matohoza atangujwe urunani rw'amashami yigenga rukorana niyo sentare CDCPI Coalition Burundaise pour la Cour Pénale Internationale mu Gifaransa ruvuga ko rufise amakuru akwiye ku rubanza rugiye gushigwa imbere ya sentare Maître Lambert Nigarura atwara urwo runani
karakajyo kuko urunani rwacu rusohora itangazo guguhumuriza cyane cyane ababuza babo imiryango yabo abakuruye ibyaha ko umunsi ari umunsi umuntu ashobora kwizera yuko bagiye gutunganizwa bagiye kuronka ubutungane babuze mu gihugu ibyo rero tubufatira ku makuru dufise amakuru y'ukwizera ko ibiro by'umushikiriza manza bimaze kwegeranya ivyemezo n'ibirego bikwiye byotuma bashobora gushira urubanza imbere ya sentare hariho icyizere cy'uko umwanya n'umwanya imitahe ishobora kurungikirwa abakoze ibyaha kugira ngo baheze bakurikiranwe hama bakoze ibyaha nabo baheze bashumbushwe basubizwa agateka bambuwe mu gihe bakorerwa icyaha barenganijwe
ubwo runani rujya kara abakorewe amabi n'imiryango yabo kwitegurira gukurikirana ubwo rubanza bibaye ngombwa baje hamwe mu mashyirahamwe
bikaba rero karakajyo kuko urunani rwacu rushanzwe rushigikira ibikorwa bya sentare mpuzamakungu rugakorana nayo gukurarikira ababuza babo imiryango yabo kwisuganya ko kwitegura gukorana n'ibyo biro by'umushikiriza manza byo gufasha abari kwagira amatohoza na cyane cyane ko bakwiye kuja hamwe mu mashyirahamwe bakamenya ikibanza bafise imbere y'iyo sentare bakamenya ibyo bemerewe abafite n'ubumenyi buhagije bashobora kwiyandikisha kugira ngo bazokwikurikiranire urubanza canke bahe uruhusha abashinga manza baheze babakurikiranire ivyari imbere y'iyo sentare
ubwo runani rubona ko imyaka 2 iheze ayo matohoza atangujwe atari myinshi nk'uko abakorewe amabi bavyibaza
imyaka 2 burya si myinshi uravye ibiro by'umushikiriza manza akazi biba bifise bakishikira no kubakorewe ivyaha kugira ngo baheze basuzume bafatiye ku makuru baronse no kubonana nayo bakuye kuri bene gukorerwa ibyo byaha imyaka 2 rero nivyo kuwakora ibyaha ni myinshi ariko kubijyanye n'ubuhinga na cyane cyane kugira ngo baronke inkuru y'imvaho imyaka 2 si myinshi ku buhinga bwo bukenewe n'uburyo bukoreshwa
gushika ubu amadosiye arenga 1600 aramaze gushikanwa imbere yo sentare CPI n'umwe mu bafashije kugira ngo aya madosiye ashikanwe yo yaheruka kubwijwe ijwi ry'Amerika ko uyu mwaka udahera imitahe idasohotse Maître Armenio Ngere ari no mu runani rw'abashingwa manza baburanira abakorewe amabi
Kaya tukiwaza yuko muri umwaka w'2019 hashobora gukurikirana bamwe bamwe bazo kwagirwa n'icyaha umushikiriza manza ahejeje kwerekana neza yuko ibyaha byakozwe bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare mpuzamahanga byaha araheza agashyira ku mitahe y'abakurikiranwa n'ibyo byaha akagira nabo ashengeza mu butungane
kuva mu kwezi kw'umwaka w'2017 inyuma y'iminsi ibiri gusa sepeji itanguje amatohoza Burundi bwace butera akagere iyo sentare burayivamwo ijwi rya Amerika ryabajije umuvugizi wa sepeji ingene iyo sentare izobigenza mu gihe Burundi bwanse gukorana n'iyo sentare kuva mu ntango y'amatohoza Fadi El Abdallah yarahumurije abafite amakenga
Devant la Cour pénale internationale.
Hari inzira zitatu zishoboka abantu bashobora kwishikana bonyene ubwabo imbere ya sentare nkuko n'ahandi ku isi bimaze kuba bashobora gufatirwa mu bindi bihugu bari mu ngendo hari n'irimita igirwa ibanga ukekwa agatembera atacu ginona tubonye agiye aho yofatwa byoroshe tugaca tubivuga ko hari umutahe umurondera kandi ntikibuza ko abakekwa ko ibyaha bahagarikwa nkuko byabaye muri Libya ni Darfur muri Sudani ego bishobora gutera nkuko byagenze kuri perezida Omar El Bashir muri Sudani ariko imitayi ntisaza n'inyuma y'imyaka 10 barafatwa abantu bashobora gukingirwa n'ubutegetsi gihe kanaka yamara mu nyuma bigahinduka amayeri ni menshi dukoresha
ya different strategies qui peuvent être mises en place pour essayer d'arrêter les personnes poursuivies par la cour
CPI ivuga ko yashimye gutanguza amatohoza kubera imvururu za politike zadutse mu mwaka w'2015 zari zimaze guhitana abantu barenga 1,200 abantu 1,000 barafungwa abandi baranyuruzwa abarenga 1,400 nabo batizabo barahunga Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru urakenewe tukiri ku makuru avugwa mu Burundi n'abacu batawe muri yompi bapfunzwe n'abashinzwe umutekano w'ico gihugu babagiriza icaha co gufadikanya guhungabanya umutekano w'igihugu abanyagihugu abanyamwuga n'abanyamategeko bose basaba leta kubarekura bagasubira mu kazi kabo inkuru twateguriwe na Désiré Hatungimana mugenzi wacu ari Kigali mu Rwanda
Kuva kuri uno wa gatandatu amenyesha makuru 4 bikinyamakuru iwacu bari kumwe n'umushoferi wabo bafungiye mu ibohero rikuru rya Bubanza aho bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu ifungwa ryabo bamenyesha makuru rirategwa ibyatsi n'abarundi mu gihe bafashwe bari ku mirimo yabo
kuba rero bari bagiye kurondera makuru ku bitero byariko birabera Bubanza hano bagafata bakashaka bajana mu gasho byerekana ko bari babagwaye bari basanzwe bafitiye akantu nk'ishari havuga toke bari ayi bagiye gutohoza ibiriko birabera Bubanza ubuhoho biraza kumera nabi kurusha cyangwa byiza ariko tubikize
ningingo y'agahotoro atategeko na rimwe byisunze kubera abo banyamakuru bari mu kazi kabo nta cyaha kibagira akabara aho nyanzo y'amategeko ngendegwa ko yaba ibyizwa shingiro amategeko mpanavyaha amategeko agenga abamenyeshamakuru amategeko yose ntategeka kubona gisunzwe kugira ngo abamenyesha makuru bafatwe
ibyo si agaseseshwa rumuri turazi yuko ubutungane bw'u Burundi novuga yuko butakibaho mu gihe ubutungane butagikora icyanditswe n'ukuri ubutungane bw'u Burundi novuga yuko ntibukibaho kuja kurondera inkuru nyoza yuko atahana hamwe byanditse mu butungane bw'igihugu yuko ari icyaha
inararibonye mu mwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi Judith Basutama amenyesha ko abo bamenyesha makuru bafunzwe bariko barazira ubusa ngo iyo bataje kurondera ayo makuru niho bari kuba bakoze ikosa
mumenyesha makuru rero agiye habereye inkuru nta gitangaza kirimo niko kazajejwe ikindi naco amategeko arabibarekurira itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru mu duce twayo Ka 45 na 46 riratomora neza ko bamenyesha makuru barekuriwe kuja kurondera inkuru hariho hose mu gihugu. Iryo tegeko ryo mbere rivuga ko umumenyesha makuru ategerezwa gukingirwa n'ibikoresho byiwe. Kumva rero ngo bifatanije n'abahungabanya umutekano n'ibisiga ubwenge.
Abanonosoye ibijyanye n'amategeko bamenyesha ko ingeso yo gufunga abantu ataco bazira yagiye gukomera kuva mu 2015 aho abantu bafungwa cyane bagahagarikwa ataco bazira n'ababahagaritse ntibagire ico binona umushingwamanza Ive Runyagu agasaba camanza gukora umuga wabo atabo bahengamiye bakareka gufungira abantu busa
niki kintu cyo kudahana abashikira zamanza bakimenyera ko gufunga umuntu gucyo na hatabzi mezo ikuye wabu ufisi na hutuwa wako zidosye neza kimwe na polisi nyine na huwa wako za matohoza babona bonyine ko atakiri mu gasanga mugabo barakomeje ibyo bintu barabikoze rimwe barabikoze kabiri barabikoze gatatu ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane cyo gudahana kuberako nta ugaruka ngo babaza ati kuberako ibi mwabikoze kuberako uravuze nko mu ngingo ya 23 yibwizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi byo kuva mu 2018 mu gaca kayo ka kabiri ingingo iravuga neza ko leta ifise itegeko obligation yo gushumbusha uwo muntu wese ashobora kuba yarenganijwe n'inzego z'igihugu canke n'abakozi bakorera igihugu buhamwe leta canke n'abandi bantu bose bokora kugira ngo abantu bagiye barakora amakosa bigaragara arabakorera leta canke ari leta ubwayo bahanwe bakurikiranwe ku makosa baba bakoze ibi bintu cyo gabanuka
mu runani rwa amenyesha makuru mu Burundi IBJ numubabaro ntangere kubona kugeza uno munsi amenyesha makuru bagifungwa bazira umuga wabo Alexandre Niyunge ko arongoye ugo runani asaba ubutungane kwiyambika gashambara bakarekura abamenyesha makuru bafunzwe cyo kimwe n'umushoferi wabo
twagira dutera kamo abacamanza nimba hakiriho koko abantu bazi cyari cy'ubutungane ko abamenyesha makuru bori kugwa ubutungane ugahiza bukabarekura ukihagashambara ukifata mu jisho ukarikura abamenyesha makuru kuko naco bariko barazira nugufa kuruta kuko turazi neza yuko ubutungana tabukiriho muri ico gihugu cacu turasavye abantu kugira ngo bavire hasi rimwe abamenyesha makuru twese tuvire hasi rimwe twiyamirize iryohonyangwa ry'uburenganzira bw'umenyesha makuru iryohonyangwa ry'uburenganzira bw'abanyagihugu bwo gushikizwa makuru kumwe twabikora igihe caruva kuki kumwe twabikora igihe cha kavumbagwe kanabandi bagiye baratabwa mu buroko nagira ngo amenyesha makuru twese dufatane munda twiyamirize iryo totezwa ryabo bagenzi bacu twiyamirize iryo honyangwa gateka kumenyesha makuru eka mbere ihonyangwa ryagateka kazi na muntu
Alexandre Niyunge ko asaba amenyesha makuru aho bari hose ku isi guhaguruka bakiyamiza ku karenganyo kugira abafunzwe barekugwe arashima igikorwa cy'abamenyesha makuru bakiri ku kivi mu Burundi akabasaba kudacika intege kuko baba bakamiye mucoze abashaka kurandurana n'imizi umuga yo kumenyesha makuru mu Burundi tubibutse ko uko gufunga abamenyesha makuru bije byiyongera kuyugagwa ry'amaradiyo mpuzamakungu BBC n'ijwi rya Amerika abahinga mu mwuga wo kumenyesha makuru bakabona kubwigenge bwo kumenyesha makuru mu Burundi bugenda burahungabana uko bwije uko bukeye Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana nawe tugukengurukira amakuru yose ku Burundi mushobora gusubira kwumva kuri zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com tumira mate gato hama duce dukomereza kuyavugwa mu Rwanda naho mu Rwanda hamaze gutanguzwa imodoka zigenda zikoresheje umuyaga nkuba ndi kumwe ku murongo wa telefone na mugenzi wacu Asumta Kabuyi ariko aradukurikirana izino nkuru Asumta amahoro ngahe Kigali
amahoro Diane
izo modoka zimaze gutanguzwa mu gihugu cy'u Rwanda nizo mu bwoko bwawe
nizo mu miza kompanyi ya Volkswagen n'ubundi isanzwe iteranyiriza imodoka mu Rwanda izi modoka rero zikaba zaje zikurikira mu minsi yashize haje na moto ikoreshwa amashanyarazi noneho hagiyeho imodoka zaje zikoreshwa amashanyarazi abazitwara rero bakazaba nyine bashyira aho gukoresha esansi cyangwa amazutu bakazajya basharira amabatiri y'izo modoka hanyuma imodoka zikagenda ku ikubitiro rero zizakora nk'uko taxi zikora nta muntu ku giti cye wabasha kuyigura nkurikije nubwo batavuze ibiciro ariko hari umwe mu banyiri izo modoka wabwiye radiyo rya Amerika ko batiri yonyine igura amadorari 180 ni ukuvuga hafi miliyoni zisaga 7 bivuze rero ko ubu nta muntu ahari uzatangira kugura izi modoka ariko abakoresha taxi bakajya bayitega gushyira amafaranga makeya
hama izotangura gukora ryari ayo mastation zose aradisharja yamaze kujaho byifashe gute
ubu ngubu izo batangiye ngo ni imodoka 50 zizatangira minisitiri w'intebe niyo wabitangije ku mugaragaro yashyize imodoka inyaragenda bivuze ko ubwo yari irimo amashanyarazi ahagije ariko ayo madansiyo azaba hari hirya no hino mu mujyi wa Kigali cyane cyane, ariko nanone n'umuntu yemewe kuba yajya gusharira mu rugo iwe umuntu ufite amashanyarazi yemewe tuzajya ashyiraho nyine agashyiraho umuriro nk'uko usharija telefone, bakavuga ko abazikoresha ko ushobora gusharija iminsi yose yuzuye n'amasaha ageze kuri ane ikaba yageze ibirometero 250. Niko batubwiye abatangiye kuzikoresha.
Urakoze cyane gose Asumta Kabo, iyo nkuru twemeye kuza twigaruka ko makuru yacu yo hanyuma akomeze bikurikiranire hagufi.
Urakoze cyane cyane.
Tukiri kandi mu Rwanda, bamwe mu bakora umwuga w'uburovyi mu turere twa Rusizi na Nyamasheke turi muri burengerazuba bw'ico gihugu babwije ujya Amerika ko inzego z'ubutegetsi zibambura imitego yabo zikayitura zivuga ko itemewe, mu gihe abarovyi bavuga ku mitego bategekwa gukoresha itaboneka ku masoko y'ico gihugu, inzego zo zibeshuza zisigura ko ihari ariko ngo ari urwitwazo. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima yagandeye abarovyi baganira nabo.
Ubu ngubu abantu babagabo bafite imbaraga bari kujya mu Bugande, kandi nyanja itwegereye nta kitumariye. Iyo abatwari dufite ubushobozi bakaduha imitego yemegwe tukayishyura.
Numwe muri abo barobyi baganiriye n'Ijwi rya Amerika aravuga ko bagenzi be batwaje ubugabo barimo guhitamo kujya gukorera uburobyi mu gihugu cy'Ubugande kubera ko aho batuyeho batemererwa kuroba mu kiyaga cya Kivu. Intandaro y'uku kubabuza kuroba ni imitego bakoresha muri ubwo burobyi. Inzego z'ubutegetsi zivuga ko ikoze ku buryo kuyikoresha byangiza kukwita vangura isambaza zikuze n'izikiri nto, nitangiye umwanya wo kororoka no kwiyongera ku musaruro w'uburobyi. Icyakora aba barobyi n'imiryango yabo baravuga ko iyo mitego ariyo bashobora kubona ku isoko yonyine gusa.
Bakayifata bakayitwika kandi twarayiguze amafaranga yacu. Amafaranga turagenda tukafata muri banki bayita urwego, noneho tukaroba twaroba iminsi ibiri bamera bakayifata bakayitwika. Abantu bagasigara bishwe n'inzara, amasambu tukagurisha, ubu twaheze inyuma. Nta kintu tukigirira.
Umuntu agura umuraga ngo ntiwemewe, kandi mu Rwanda ntaho wabona undi muraga we usigaye ku isoko avuga ati mwega muguri yemewe, noneho n'uwuguze bakavuga ngo ntago wemewe. Wajya mu mazi bakagufata bakaguca amafaranga. Niba koko imitego abagabo bacu barobesha n'urubyiruko itemewe, hano mu Rwanda hari isoko rifite imitego yemewe yabiri ku isoko ngo abantu bayigura bayikoreshe, ko turi kubihomberamo cyane. Wajya muri rwego gafata amafaranga mu rwego kagumaga nko 400 wawugeza mu bakawutwara bakawutwika ngo umutego ntiwemewe. Nkibaza nti iyo yemewe mwaturangira ahantu twayishakira kugira ngo abatunzwe n'umugabo w'uburobyi akazi kabo gakomeze.
Aba barobyi bavuga ko bitewe n'uko kutaboneka ku imitego yemewe bakabaye bakoresha mu Kivu, hari ababyihisha inyuma bakabaca amande y'umurengera gira naho yanditse
kugira ngo kandagiremo ushoye nk'umuraga w'ibihumbi ijana ushobora gusora nk'ibihumbi 200-300. Icyo ni ikibazo dufite gitoroshye. Iyo misoro abantu bayica hagaragaramo abiyita ngo ni garde pêche, abahagarariye abarobyi, hakagaragaramo ba marine, ku buryo ugiye kureba imisoro bako murobyi wasanga igera mu byiciro birenga 4-5.
None twabiye niba ari leta basoreye umusoro leta nibura idufashije igashyiraho umusoro wemewe n'amategeko, bakamenya umusoro bagenderaho. Ibivuye mu kajagari ndakibwa yangaya, nafashwe ndakibwa yangaya, tumenye imisoro kundi tuyisorere ndago tubimenye.
Aba rero bagasaba leta kubafasha kubona iyo mitego yemewe ku masoko nk'uko yitwa ko itemewe igaragara henshi.
Badukoreye ubuvugizi bakadushakira imiraga yemewe tukayigura bakaduca amafaranga, none tukayatujya kuroba tukaroba ibyemewe byemewe na leta tukadusora. Bagasaba nk'uko wenda n'imodoka zisora mu muhanda, ariko tukumva ko dukora umutuzo dukora tutishe.
Bagashyira imbaraga mu byo kiyaga, abarobyi bakabona umutekano, noneho iyo mitego bavuga ngo ntiyemewe bakadushakira iyo yemewe ikajya ku isoko abarobyi bakabaho. None se niyo mitego bafite itemewe ku isoko mu Rwanda, mitego ihari yemewe bakoresha abarobyi bazabaho gute?
Icyakora inzego z'ubutegetsi zirahakana ibyo abarobyi bavuga. Bwana Gatare Ruberi ni umukozi w'ikigo cya leta gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu ntara y'Uburengerazuba, by'umwihariko ashinzwe ubworozi n'uburobyi. Avuga ko ibyaba bavuga ari urwitwazo. Imitego yemewe ihari kandi iboneka ku masoko, ariko bo bagakoresha itemewe bashaka inyungu z'umurengera za kukanya.
Ni urwitwazo yewe busanga n'aba bayobozi b'amakoperative bamwe na bamwe ari abo babashyigikiye. Imitego wemerewe ufata dukeye kandi ukatusambaza neza. Nawe unutemerewe uraterura byose. Ibyo rero ku murobyi ni inyungu ze, ni profit ze. Akumva ati niba ushaka umutego wemerewe sizafata byinshi. Aho bareka ngo n'amanyanga ngo yashaka umutego utemerewe ufate byinshi. So ibyo ngibyo barabizi baremenyera, ariko duhora turwana nabo turabigisha ibintu bireke.
Mu gihe mu Rwanda hari imitego ikoreshwa mu burobyi ifatwa nk'itemewe, mu bindi bihugu bituranye birimo Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ho usanga amabwiriza agenga uburobyi atarobanura imitego ikoreshwa. uretse kuri iyi mitego yemewe abarobyi bagaragaza kwitaboneka ku masoko yo mu Rwanda no kuba yibonye ibihenze cyane ibyo bituma ba mikoro make bashaka kuguma muri uyu mwuga w'uburobyi bahitamo kwigira muri ibyo bihugu by'abaturanyi nubwo nabyo bifite izindi ngaruka mbi mu miryango
arabona ibihumbi 20 akabyohereza umugore byanatinze ugasanga babana bataratu afite bari kwicwa n'inzara ugasanga kugira ngo umwana azabeho umugabo ari mu Bugande ntago byoroshye
Denistocre Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Imbuzi z'Abarundi ziri muri Rusenda nazo zivuga ko zihangayikishijwe n'imvura yononye imirima yazo mugenzi wacu Vedaste Ngabo arakometsa
Muri inkambi y'agateganyo ya Kavimvira iri mu rometero bigera kuri 7 n'umupaka wa Gatumba uhuza igihugu cy'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahakambitse impunzi z'Abarundi ziganjemo abana n'abagore bamaze igihe kirenga amezi 7 bategereje kuzajyanwa mu nkambi y'Umurongwe iri mu karere ka Fizi ubwo Radio y'u Amerika yasura iyi nkambi izi mpunzi aho zari zicaye munsi y'ibiti by'imyembe zagiye zigaragaza agahinda ziterwa n'ubuzima bubi zimaze mu gihe cy'amezi 7 uyu ni Aimable Mutabazi umwe muri izi mpunzi zimaze igihe kirekire muri inkambi gateganyo
ibibazo biri ngaho muri inkambi akavimvira ni ibibazo biteye ubwoba ntidufatwa nk'abantu turyama nabi turya nabi turya ubugari baduhabwa pamwe nibiharage haraho bidutagira amavuta bidatetse neza turya rimwe ku munsi ubundi umuntu yandikwe kunywa ubuyi mu gitondo batubwiye ko turya gatatu ku munsi ntiturya gatatu ku munsi turya iryo rimwe gusa hanyuma ikindi kintu turyama ku bintu sinzi ko byo bari ibintu bataye batoye tubikweretse nk'imatera baha abantu baryamako ni matera ziteye ubwoba zishobora gutuma n'umuntu agwara ni ibintu rero uburago bakaguha karago kamwe ukajyama kusima imbeho ibiki byose biteye ubwoba dufashwe nabi ikindi kintu nacyo kitubabaza cyane no kutuzana ngaha tukahamara umwaka turi muri kando transit iyo ngaha ikavimvira batatujana mu nkambi impunzi aho twoba twimba ko twisanzuye tumeze neza
ndayishimiye Anna n'umubyeyi umaze amezi atatu abyariye muri iyi nkambi avuga yuko kubera ubuzima bw'inzara babayemo bwo gufungura rimwe ku munsi butuma basohokeye inkambi bakajya gukora imirimo yo kwikorera amabuye n'imicyanga mu baturage b'abakongomani nubwo iyi mirimo hari abisigira indwara
ngiye nagiye kugarafiya nagiye kabiri nagiye kwikorera najya nyibase zari zitandatu nagaruse ke nagaruse ngatondo kukohora amaraso kagenda kwa muganga kugenda kumubwira kampereza imiti ariko yantabaye gutangira uwo munsi nanse kugenda iriya kunuze kugarafiya
Nyabyenda Dafroz avuga yuko usibye iki kibazo cy'inzara bahura nacyo muri iyi nkambi y'agateganyo ya Kavimvira bafite n'ikibazo cy'ubuvuzi kuko bavugwa nabi ndetse bagahabwa n'imiti idahagije ugereranyije n'uburibwe baba bafite mu mubiri
urabona aha dufite indwara nyinshi ariko umuntu ashobora kurwara ngo agende aho kwa muganga akabura umuti bamuha uhuye n'indwara bi yasubirayo bakamuha wa wundi nkacyo bakarorero ngiye kwihuta mbugwa zitoma kuva mu kwa kabiri ariko ntabwo ndakira ujyanye umwana kwa muganga bakugira ngo imiti bamuhaye kandi umwana ugasanga ntari kwaragira neza nkubeje nagiye kwa muganga umwana aragwara ndavuga ati niba kibazo cy'umubyeyi urakiza tinya kabagwaye inzoka zamugire nabi ariko nubona mujanye bamfabute ngo ntibamuha ngo ejo ngo baramuhaye vitamine none dushaka mudukure ngaho umuntu afize ingwara ntari bituma bihari ngaho batupima
kubera imibereho mibi izi mpunzi zibayemo zisabishira mu gihasere ko gyazivana muri inkambi zikajyanwa mu nkambi y'Umurongwe uyu ni Emmanuel Nikutunga impunzi wo mu nkambi ya Kavimvira
icyo dusaba twebwe nuko twumva ngaho twarete vraiment ziraduka cyane ziruzuye ziruzuye cyane rwose ni kuvuga ugiyemo niwo kuca ni seconde nimwe uteza kuyivamwo ukacyuza kwenda uko yaje kwituma no hanze mbere kubera ko hameze nabi abantu ni benshi n'abantu 1,000,000 mu nkambi nk'iyi biteye isoni cyane iyo twifuza ko badukuranga badushikane imarindi baduteguriye
umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri inkambi ya Kavimvira Bwana Fredy Salumu avuga yuko impamvu izi mpunzi z'Abarundi zimaze igihe kirekire muri inkambi ari uko amazu zari guhitiramo mu nkambi y'Umurongo ataruzura
nuko rero Vedaste Tungabo tugushimire cyane tunisigure kuri mwe bwe twari twabwiye ko mugiye kumva ikibazo c'imvura mu ikambi ya Rusenda ariko mukamwumvise Vedaste Ngabo yari kwatubwira kuzi impunzi z'Abarundi ziri Kavimvira zivuga ko zikomerewe n'ivyuma vyatugoye ariko iyo nkuru twari twabemereye ejo wanyu mu ntara tuzoyigaruka ko dushimire Magbire ya Bero yegeranije amajwi hamwe na Engineer Adrius yamfashe muhinga bw'ivyuma je twari kumwe kuri mikro na Lidiane Nahazwe ku izina rya bagenzi bacu bose Kirundi n'Ikinyarwanda ku ijwi rya Amerika tubifuze kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose ahanje tuzongere ejo nkaho twahereye
tudakiwe.